Mwigano chihariye nijuje Amerika gatondwasa yemeza kurubuga rwa politike mu Burundi rwugaye amenyesha ko abatware nka bose kuva mu mazone ugaca mu makomine intara n'ubushikanganje butandukanye hatibagiwe ibindi bisata bya leta baturuka mu mugambwe umwe gusa ari wose ndeze FDD uri ku butegetsi abazwa no kubona ingingo zose zifatwa atawunda gishwe inama atari ndeze FDD gusa rwasa yemeza ko hatari hake mu gihugu mugambwe wiwe uburabuzwa n'abajeje intwaro babuza gukora ibikorwa wemerewe n'amategeko ikimutangaza kurusha n'ukuntu atanga ingo n'imwe yisungwa kandi atansigura zitangwa yose nere ibujijwe bikorwa umukuru mugambwe senere yemeza ko kuva mu kwa gatandatu 2020 abanywanyi biwe barenga 200 bahagaritswe yatamvo abarenga 200 baburirwa irengero hatavuzwe aborezwe igufa agatondwa
kuva amatora ya 2020 arangiye agakomye kose birukanka gufata abasenere birukanka gufata abahoze mu gisirikare cya leta hari abarenga 200 bamaze gufatwa kuva muri icyo gihe atamitahe hari abarenga 200 bamaze guhasiga ubuzima n'ababuzwe irengero mugabe kibabaje no kumenga hari abantu barengeye amategeko ugasanga abantu barafashwe baragiye bajanye muri documentation barahondaguye abantu no kumugara bakavayo bamugaye rimwe na rimwe kuvyagirije bitagira ifatiro urashaka kwagiriza nk'umuntu afite imyaka 60 watonze ibigwanisho ntavyo mufatanye bakora n'abarobera warobera ntushaka kuvuga ngo bari hehe ni bande ni ngendo yo kugira ngo umugambwe CNDD-FDD ubeho wonyene
rwatasigura ko ibitigiri bishobora kuba ari bike kuko kubwiwe hari raporo zitari nkataronka mugaba avuga ko imirwi ya mutoteza yayizi kuva kera
arabikora ni babandi nyene nabajejwe iperereza hijya no hino ndwaruka ko umugambwe uri ku butegetsi ni gipolisi mugabo ugasanga kenshi abantu baje kwagirizwa ibintu mu mugambwe senere twe tutarimo umugambwe senere twebwe nta by'intambara turimo mugabo abantu bose ukumva babagiriza ngo biroberi ngo imigwingo y'abagwanyi ngo ibiki n'ibiki hari nk'abafashwe bafatwa kubera ko baregeranya intererano y'umugambwe ko twaravuze ko dushaka kubaka ingoro y'umugambwe ni ikintu gisanzwe mugabo abantu ngo bari kubatoza amafaranga ngo y'abagwanyi
mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano bujejwe imigambwe bavuga ko aya makuru batarayo Ijwi rya Amerika ryanashatse kumenya ikindi migambwe bivuga ko byagera ihuriro ry'imigambwe mu Burundi. Felicien de Burundi ayirongoye yatubwiye ko ibi bishikirizwa n'umukuru w'umugambwe senere aguhuguza.
Mera nk'utangaye gatoya. Ihuriro ry'imigambwe ndongoye twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa. Ubu turi ku kivi. Abo bantu abatotezwa bafatwa ni bande ko bataza kubivugira mu ihuriro ry'imigambwe. Nibaza ko boza tugafasha tukabwira iyo leta bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta iyo leta tukayibwira urumva rero twebwe ngaha biratutangaza gose yateye akagere urunani nibaza kubona yuko umugambwe wiwe udaseruka mu ihuriro ry'imigambwe ati rero ngume ndondera uko novuga ngume nerekana komba
ariko amashyira hamwe nka IDH be akora amatohoza ku Burundi yase cyahuriza ko na rwasa kahandate zake yanu mushakashatsi mukuru muri IDH
les groupes les plus visés sont les personnes soupçonnées de collaboration avec des groupes armés donc on retrouve par exemple des habitants de certaines
imigwi yibasirwa kurusha n'abantu bikekwa gukorana n'imirwi y'abagwanyi aha nk'akarorero harimo abanyagihugu bo mu duce dufatwa nk'utubamo abagwanyi ubutegetsi nko muri komine mugamba mu ntara ya Bururi ariko hari n'abanywanyi imigambwe nka senere akenshi bahagarikwa atamategeko akurikijwe ibitero hamwe na hamwe byacitse urwitwazo ku bategetsi kugira ngo batoteze bafunge bongere bakubagure abikekwa ku bagwanyi
mu mezi z'ukwezi kw'icyenda mu nama y'ibihugu n'amareta i New York Perezida Evariste Ndayishimiye yabeshuje vyinshi mu vy'inzego ziwe zagirizwa yemeza ko n'imigambwe yose ihabwa ijambo mu ngingo zifatwa rwasa bavuga ko avyumva nk'umugani
hari naho rero bice binyurana nimba bavuga yuko ivyo bakora baba bavyumvikanye n'imigambwe byogenda gute ngo usubire wagirize umugambwe ucanye uriya ko wowe uri mu nzira yo guhungabanya umutekano witwaje ibigwanisho mbega abantu babajishwa inama n'ingingo hanyuma bakiyumvira kugwana erega kugwana si umunezero kugwana ni nko kwiyahura barakwiye kwikibuga nimba biyumvira ko abantu bashobora kuja mu ntambara nibakosore ivyo byotuma abantu baja mu ntambara bikebuke impera n'imperuka iki gihugu n'icy'abarundi bose ntibizokwama mwene uko abarundi hazogira igihe bavugatoya
mugambwe sanere kusamamuka mwene na CNDD-FDD kuba byawe n'umuhari w'urwanira mu ishamba ari wo parapehutu FNL uburongoye yahoze ari umukuru wa barwanya ubutegetsi bafashe ibirwanisho yatsinzwe mu matora y'umwaka uheze nk'uko byatangajwe n'umurwiseni utunganya amatora yaronse amajwi 28 munani n'uduce ya 18 ku ijana mu gihe wo bahiganwa ubu ari president Evariste Ndayishimiye yaronse 38 n'ibice 70 ku ijana nawo sentare yubahize bwizwa nshingiro atakuri yamuhaye agatorwa sanu baracemeza ko mu 2020 yebwe ingoma eroje uri kaneza ijwi rya America.